Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika vugi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza mwese nshuti muduteze amatwi. Ni Eugenia Mukankusi basuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Amakuru turagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira no kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Nyuma y'amatora mu Burundi, ubu igihugu kikaba gifite perezida mushya. Bamwe mu Barundi bahunze mu gihe cy'amatora y'2015 bavuga ko batarashyira umutima mu nda ngo babe batekereza gusubira iwabo.
Turimo turasaba leta ya Tanzania na UN ko yadufasha ntiduhungure ku ngufu, kuko urimo urasubira iyo wavuye icyo wahunze wumva mu mutwe wawe kitarahera, ni ingorane.
Uwo ni umwe mu mpunzi z'Abarundi bahungiye mu nkambi ya Mutenderi mu gihugu cya Tanzania. Iyo nkuru n'izindi zirimo amakuru hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume hafi ya radiyo yanyu. Tubanze tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Twateguriwe kandi turagezwaho na Diane Inahazwe.
Abanyagihugu 19 nibo bamenyekanye ko baguye mu bitero by'abitwaje ibirwanisho vyagabwe mu bice bitandukanye by'ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mpera y'ino ndwi twaraye dusozereye. Abategetsi muri ico gihugu bemeza no makuru bavuga ko mu bahitanywe n'ivyo bitero harimo abanyagihugu bari banyurujwe ku munsi wa gatanu n'umurwi wa ADF ubasanze mu mirima yabo. Abandi mu babiguyemwo barimo abanyagihugu baba mu ntara ya Ituri, aho mu bucagucagu bw'uno wa Mungu uwo murwi wishe abasivili 10 barimo abagore n'abana. Umugwi inyeshamba za ADF urwanya ubutegetsi bwa Uganda wagirizwa ko kuva mu kwezi kwa 11 mu mwaka uheze umaze kwica abasivile barenga 500. Tukivuga ibyibitero ku mugabane wa Afrika, abantu ndwi baraguye mu by'umurugo w'iterabwoba Al-Shabab wagabye mu bibanza bibiri bitandukanye muri Somalia. Icahitanye benshi cagabwe mu icungararo y'umuhana w'umwe mu bategetsi bakomeye mu gisirikare ca Somalia uherereye mu gisagara citwa One Line kiri ku birometero 90 uvuye ku murwa mukuru Mogadisho. Mubaguye muri ico gitero ca mbere cahitanye batanu harimo umufasoni w'uwo mutegetsi mu vya gisirikare atari ku muhaniwe igihe cagabwa. Ni gitero cakomerekeje kandi umwana umwe w'uwo musirikare. Aha muri Amerika naho abantu bitwaje inkoho bataramenyekana barayibishe umuntu umwe bakomeretsa abarenga 10 mu gisagara ca Minneapolis giherereye muri leta ya Minnesota. Amasenamu yashizwe ahabona ku mbuga ngurukana bumenyi ico gitero kikiba yariko abantu baryamye hasi batakamba basaba gufashwa. Na masanamu yariko kandi amazu yabomaguwe amadirisha co kimwe n'imodoka zamenaguwe ibiyo. Amakuru yicinyegeje nyuma y'ico gitero canke abo babakekwa kuba bagikoze ntaramenyekana. Gusa polisi ya Minneapolis ibicishije ku rubuga rwayo rwa Twitter yemeje ico gitero ivuga ko abakomeretse aho bari mu bitaro bariko baratora kamitende. Igisagara ca Minneapolis kimaze iminsi kivugwamo uruhagarara inyuma y'urupfu rw'umwirabure George Floyd yacikanye umupolisi afise uruko bagwera amufukamye ko. Tukivuga ku vyino dosiye ya George Floyd, imyerekano y'abasaba ko ivangura rukoba n'inguvu polisi ikoresha mu banyagihugu bihagarara mu mpera zino ndwi yongeye gukazwa mu bisagara bitandukanye. Abaraye biyerekanye ku murwa mukuru Washington DC mu micungararo y'ingoro ya Perezida Donald Trump basinyuye ishusho ya Albert Pike, umwe mu bategetsi bo hambere bari bashigikiye ubucakara. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda turakomeza n'amakuru tubafitiye hirya nino ku isi. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump arabandanya ibikorwa vyo kwiyamamariza manda iwe ya kabiri. Ni ibikorwa biriko vyitabirwa n'abantu bake ugiranije no kwiyamamaza kwa manda iwe ya mbere. Ekipe ijeje kumufasha kwiyamamaza yarayitayisha vukwa nyimenyesha makuru yagije kuba aribo bariko batuma kwiyamamaza kwiwe kudahurumbigwa. Brad Pascal atwara abamufasha kwiyamamaza yavuze ko amakuru yisa y'ibihuha ku vyerekeye umugera wa corona n'ugushikuza biciye mu kugagamisha isura y'imyerekano y'abiyamiriza ivangura rukoba aha muri Amerika biriko bituma aboje kumushigikira batinya. Mu itangazo yasohoye yavuze ko hageze aho uwo murwi wiwe wibaza nimba ari ngombwa gukomeza gutanga impusha ku bamenyesha makuru bamwe bamwe baza gukurikirana imyamamazo ya Perezida Donald Trump. Ku munsi wa gatandatu Trump atangura imyamamazo yari yiganze avuga ko n'imiburiburi abantu bagera ku gice 10 miliyoni aribo bari bamaze kugura amatike yo kuza kumwumviriza. Ibitangazamakuru bikorera mu gihugu byemeje yamara ko abaje kumwumviriza muri leta ya Oklahoma yiganjemo abanyagihugu basa nk'abashigikiye imyumvire yiwe ya politique conservateur batarenga ibihumbi bitandatu n'amajana abiri. Izo bikaba byatumye ijambo yari gushikiriza abatashoboye kwinjira ivyo bitigiri bari barindiriye biza gukwira rivanwa ku rutonde. Leta ya Oklahoma ahatuributsa ko mu 2016 Trump yayironsemo amajota ari make. Ku mugabane wa Aziya, Ubushinwa bwaraye buhagaritse urudandazwa rw'inkoko ziva muri Amerika, bwongera buhagarika ihinguriro nyamerika ryitwa PepsiCo rihingura ibinyobwa n'imfungurwa. Ibiribwa byose byinjira mu Bushinwa bivuye mu ihinguriro ryitwa Tyson Food navyo byahagaritswe muri ico gihugu. Abategetsi b'Ubushinwa bavuze ko ari ingingo bafashe mu ntumbero yo gukumira ikiza cha virusi ya corona. Ayo mahinguriro yose afatiwe ibihano avugwamo abakozi basanganye ubwandu bwa virusi ya corona. Mu gisagara cha Pekin aho ari hambavu yabo bakozi abandi bantu 20 ejo kwa mungu batowe ku mugera wa COVID ya 19. Imbere yo gusozera no makuru y'ijya nino ku isi, twongere twerekeze ku mugabane wa Afrika neza na neza muri Sudan, aho ico gihugu kigabisha ko umwanya n'umwanya amatata afatiye ku rugomero ruriko rwubakwa na Ethiopia ku ruzi rwa Nil ashobora kongera kwaduka. Ico gihugu kigabishije inyuma yaho Ethiopia, Sudani na Misiri vyanse kumvikana ku ruhare igihugu cose cogira mu gushira amazi muri urwo rugomero na ryari ivyo bikorwa vyotangura. Ethiopia ivuga ko vyanka vyakunda bitarenze mu kwezi kw'indwi izotangura gushira amazi muri urwo rugomero. Ni mu gihe Misiri izarituye akanama ka ONU kajeje amahoro n'umutekano yagiriza ahanini Ethiopia gusa nkaho ishaka kwigarurira urwo rugomero no kwikorana ibikorwa byo guheraheza kurwubaka ku nyungu zayo. Ku ruhande rwa Sudani ho basaba ko hoba ibiganiro bidatevye mu ntumbero yo kwirinda amatati ashobora kuvyarira karambaraye ivyo bihugu bitatu vyose. Sudani isanga imbere y'uko hoba igihugu na kimwe gishira amazi muri urwo rugomero, impande zose zobanje kuja ku meza y'ibiganiro zikumvikana. Aho Sudani ihuriza na Misiri kuri no dosiye musiguro ivyo bihugu bitanga nuko urwo rugomero ruriko rwubakwa ku ruzi Nil rushobora kuvyarira iterambere Ethiopia ariko rukagabanya amazi muri ivyo bihugu bindi.
Diane Inahazwe, urakoze kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Iyi mwumva ni Radio y'i Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19.22 ku mugoroba na metero 25.31 na metero 41 mu gitondo. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwa interineti kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Ni cyanyu.
Nyuma y'amatora mu Burundi, igihugu kikaba gifite umuyobozi mushya. Zimwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu nkambi ya Mutenderi muri Tanzania zifite impungenge ko zizatahukanwa ku ngufu na leta ya Tanzania. Ni mu gihe bavuga ko ibyatumye bahunga bitandukanye, akaba ariyo mpamvu basaba leta ya Tanzania gukomeza kubahiriza amategeko areba impunzi igakomeza kubaha ubuhungiro. Baganiriye na mugenzi wacu uri mu gihugu cya Tanzania, James Jovin.
Twe dusaba yuko n'ubundi bakomeza kudufasha nka kujya batwakiriye, tukakomeza kudufasha tukazobanza tukaraba tukazobanza kureba ko igihugu cyogenda neza, hanyuma uzoshaka gutaha yibonetse umuhungura udashaka nawe bazomenya ukuntu bamugenza.
Turimo turasaba leta ya Tanzania na yuwe niko yodufasha ntiduhungure ku ngufu, kuko uri murasubira iyo wavuye icyo wahunze umva mu mutwi wawe kitarahera ni ngorane. No kuvuga mu gihe bodufasha bakaturonderera amahoro tugataha mu mahoro, twebwe n'ukuri byo bishimwe ku Mana ati mugabo ubu n'ukuri nta mutekano dufise mu mutima, kuko umuntu mukuru w'igihugu bavuze yatowe. No kuvuga rero ubu twebwe yaratanguye gusaba impunzi zo ngaha muri Tanzania, twebwe n'ubu imitima yasubiye guhagarara kubera ntitubona iyo turimo turaja kuko onyene batowe nabatoye turumva ko harimo bitarimo biragenda neza nukuvuga rero aha rero nukuri mudufashe yiwone na leta ya Tanzania mudufashe kugira twebwe mwe muraturabira ibyacu
yiwone ni leta boreka kuduhungura akabanza bakareba ko umutekano w'impunzi no mu Burundi nyene ko umeze neza kuko bafashe neza bakavuga ati tubahungure nko ku nguvu nyene bari yabobo ntabategeke bari ngo bapfa biri yatwega abantu batabo bato ni kwe tubanza kuhasinze kalira boreba rero bakabanza bakemura icyo kibazo cyabo bamaze kucyumvikana ko umutekano baye neza bakaduhungura kwa kundi nyene kubishaka hayo batabishaka nabo bakabakeka ikibazo cyabo nimba bagumiza hano nimba bimura kwatwa handi sawa
ikintu dusaba yubone na leta ya Tanzania yodufasha ikadufasha nkuko yadufashije itwakira turimo turahunga yodufasha urabona twarindiriye kubera twahunze amatora byari byagenze nabi bimaze kugenda nabi turatotezwa turamerwa nabi hanyuma leta ya Tanzania na UN biratwakira bimaze kutwakira rero baragezeho baraza kutubarira kugira twiyumvire ko twohunguka hanyuma rero turasaba leta ya Tanzania na UN ati nibadufashe turindira amatora yemirije turabe ukuntu yogenda kugira duhunguke imitima itagisimbagurika kuko abantu benshi ngaha twaragwaye imitima ku bintu bijanye n'amatora yabaye mu 2015 no kuvuga rero ubu twarasabye tumaze kubisaba yubonera leta ya Tanzania yatubahirije hataha ubigombye nta nguvu zahabaye no kuvuga rero bimaze kugenda uko twararindiriye ikibazo kijyanye n'amatora amatora yarabaye amatora amaze kuba twebwe nk'impunzi icyo twasaba twebwe twagiye gutora turasaba yuko bajya nyene babikoze n'amakungu arimo adushigikiye nka twebwe impunzi arimo arabona ukuntu ivy'u Burundi bimwe biragenda dusaba yuko yodukurikiranira bakaraba ukuntu vyogenda hanyuma vyagenda neza na twebwe tukaronka agateka nk'impunzi twahunguka umutwara twaye agatwarira bose ntatoteze ngo we wari impunzi ngo warahunze igihugu kuko nabahungutse benshi twumva ariko bigenda biravugwa no kuvuga rero mu gihe byogenda neza umutware barimo aratwara akadutwarira neza twashika akazotwakira neza mugabo ibyo bintu twumva by'ubunenge babanje kubikuraho tukamenya yuko byavuyeho atangorane twese turabarundi twese twose rimwe
ariko turafise amakenga ko mwana umwarusha kwirukanwa na cacare turavye ubucuti buri hagati ya Tanzania na leta y'u Burundi nabujya benshi bitwaza ngo mukuru w'igihugu yaratoze ariko tumenye ko twebwe ntitwahunze umukuru w'igihugu ahubwo twahunze leta mbi leta itubahiriza bose leta ndobaza ko mwijambo yaruka kuvuga mwarumvise ko yavuze ngo leta yiwe ntakeneye leta yikuvuga ngo abo batavuga rumwe n'imigambo itavugwa rumwe maze kumva umuntu nk'uyu sadiri ko afise ibintu ntanahamwe yahaye agaciro ikibazo c'impunzi kuko amaze kuvuga ngo bahunze igihugu bamwe ngo bagiye gukorana n'abakoroni muco gihe twe nta cijero na kimwe mwijambo gye vyigeze biduha twatuzi ko ari umuntu azoza huza abandi avuga ati aho hajya twanyereye reka tuvyuke abahunze tubahe ivyiyumviro basorere ivyiyumviro vyabo hanyuma tugikorere ko kuko giye kuraba agaciro kanini yagahaye wa mugambwe wiwavamwe ahubwo agaciro kanini yagahaye abarundi
arakoze James Jovin n'abarundi baganiriye leta y'u Burundi muri iki cyumweru twaraye dusoje yatangaje abantu 40 bashya banduye virusi ya corona imibare rusange yabanduye itangazwa na leta ni 144 gusa imiryango imwe iremeza ko abayo bahitanwa niyo ndwara ariko leta ntibabarure mu bishwe na COVID-19 Eroze wilika neza munguru irambuye.
Padri Clovis Nishimwe cyegera cha Padri mukuru wa Paruwasi ya Rumonge mu manuko bushyirengero bw'u Burundi yavubwiye ku munsi wa gatanu w'indwi turiko turarangiza amasanamu yakwiragiye ku mbuga nkoranyambaga yerekanye abagize umuryango wiwe abandi bakozi b'Imana bagenzi be n'inshuti n'abagenzi bari mu nkuka ya misa yo kumusezera bambaye udufukamunwa canke maske mu Gifaransa ikimenyetso cyo kwirinda kwandura no gukwiragiza umugera wa corona nubwo ataharuwe n'ubushikanganje bw'amagara y'abantu nk'ubandi bikiza cy'ingwara ya COVID-19 ibinyamakuru vya mu Burundi vyanditse kwari yajanywe mu ntango z'ukwezi kuvurirwa mu bitaro bimwe by'abigenga ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kandi kwari yanduye uwo mugera ayo makuru n'ijwi rya Amerika ryaje kuyemererwa n'umwe mu bakora kuri Paruwasi ya Rumonge Padri Nishimwe yoba yanduriye umugera wa corona mu bitaro bya Rumonge aho yakunda kuja kurangurira ubutumwa bwo gusengera abagwayi kuri ivyo bitaro abakozi bagera kuri 6 n'imiburi buri baramaze gupimwa coronavirus Tuwetu umupadiri, mijangi tarimi kele, meza kwa banubayo, bagwara, hakagira, nabahitanwa nikiza cha corona, aliko nibashirwe mu bitigiri, chabagwaye, change, bahitanwe nacho. Kumusi wakata tuwiye ndugu inguru ugero, umukenyezi ya watu wa rigisata, chigisha, ibijanye n'amagara y'abantu kuri kaminuza yabigenga y'Ingozi mu buraruko bw'igihugu, yitavye Imana ariko amanukanwa Bujumbura, inyuma y'iminsi yari amaze ari ku musego. Amakuru y'ijwi ry'Amerika ryaronse nuko yari afite ibimenyetso by'umugera wa corona, kandi n'ibitaro yarungitswe ko vyari vyamaze guhabwa amakuru ko vyakiriye umugwayi wa COVID-19. Ingozi nyene nubwo bitaremezwa n'abajejwe amagara y'abantu abanyororo bane n'imiburiburi bo mu ibohoro rikuru ryaho barapfuye mu ndwi zibiri za mbere z'uku kwezi inyuma y'ukuboneka ko imenyetso vy'ikiza cya corona. Uwijwi rya Amerika ryashoboye kumenya neza umwidondoro n'umutama yaturuka mu ntara ya Kayanza mu buraruko nyene. Abagize umuryango wiwe bamaze kubwirwa ko yahitanywe n'ico kiza baranze kumufuba bibangombwa yuko abanyororo bagenzi we batumwa ko kugira ngo bamuhambe. Munyuma wajajwi bohero bahavu ya fatingingo yogushira mukibanza chabo nyene abafungwa abafisi menyezo vya corona mugihe binyamakuru bitaribike zari mazimisi vya andika kwa sangivu lirorimge na bandi bagwayi harimo n'abagwayi b'igitunu. Iruhande yaba twashoboye kumenya ibinyamakuru mu Burundi bisigura ko imijyango itarimike ubu ibura babo bafite ibimenyetso vya corona bakigwaye ntibemererwe kubasuhuza kubera abaganga batinya yuko babanduza hageze gufuba bikaba ngombwa yuko babikora mu kanywa babo kugeza naho mu gihe cy'ikigandaro batinya guhamagara abantu kubera gutinya kwanduzanya. Bose bamenyesha ko ikibabaza kurusha rukuntu abajerwa amagara y'abantu batabaharura mu bahitanywa n'ico kiza. Hari n'abatari bake bavuga ko bahamagaye abajejwe gupima ntibabageraho bakababwira yuko ibimenyetso batanze bikiri bike canke bitaruzura canke naho bidateye ubwoba. Hari n'abandi bidoze ko nimero za telefone zatanzwe zitariha bahamagara biketse ko bafise umugera wa corona zidakora canke naho zigahamagara ariko ntizitabwe. Haraheze gihe kuva Burundi bwirukanye abakozi bakuru bakuru bane bigisata cha ONU cyita magara y'abantu MS harimo warizerukira muri ico gihugu Walter Kazadi Mulombo hagati mu kwezi kwa gatanu abatari bake bakaba bavuze ko abategetsi b'u Burundi bafashe minenerwe ikiza cha corona. Aba bakozi ba MS n'atambo yo kubirukana yigeze itangwa na leta byavuzwe ko yabagirije kwivanga mu itunganyo waje bikorwa byo kugwanya COVID-19 na cyane cyane mu gushaka kuvuga ko ari bitigiri by'umurengera abajejwe magara y'abantu bakabituvya kandi leta idakora ibikwiriye kugira ngo ituze ingwara. Ku munsi wa kane naho Perezida Evariste Ndayishimiye atambaye agafukamunwa mu gihe yarahira ukwambara amagamu minwe no gushyira agafukamunwa ku munwa byakozwe na General Gabriel Nizigama umuhanuzi mwishikira mu biro bya nyakwigendera Perezida Nkunziza yamuhereje imenyetso vy'inganji y'igihugu vyatumye abaraba ibintu n'ibindi bibaza ko ari ikimenyetso gikomeye cyo kudafata minenerwe kiza cya corona. Perezida Ndayishimiye mu ijambo ryiwe yagarutse kuri ico kiza na hani impanura Barundi. Kugeza ubu kuva umugera wa corona utanguye kuvugwa mu Burundi bitigiri bitangwa n'umushikiranganji bw'amagara y'abantu byerekana ko abantu 144 ari bamaze kuwandura 93 bakaba barakize umura muhitana mu gihe 50 bakiriko baravugwa. Eroje urika neza ijwi rya Amerika.
Urakoze Eroje. Tukiri mu Burundi kuva muri iki cyumweru dutangiye ibitaro by'uturere mu Burundi bizatangira gupima no kuvura abanduye virusi ya corona mu gihe ibyo byajyaga bibera mu mujyi wa Bujumbura gusa. Ministri w'ubuzima mu Burundi Tade Ndikumana yabivugiye mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru asaba abantu kwirinda gukoresha imiti ya gakondo kuri iyo ndwara kuko ishobora kubakurura ibibazo. Inkuru ya Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Mu kiganiro n'abamenyesha makuru umushikiranganje Tade Ndikumana yamenyesheje ko hari ingingo nyinshi baheruka gufata mu nama yahuje abayobozi batandukanye mu mushikiranganje w'amagara y'abantu n'abaserukira uturere tw'ubuvuzi bwose. Muri izo harimo kugikoka cyo gupima no kuvura umugera wa corona kigiye kuza kirabera no hagati mu gihugu kugira ashobore gupimwa abantu benshi bashoboka. Ivyo navyo mu ndwiza bikazotangura
dushaka yuko mu misiza tuvuge mu ndwiza dutangura kwegereza abene gihugu uburyo bwo gushobora kubapima no kubavura. Rero ivyo twabishitse ko yuko ivyerekeye gupima no kuvura abene gihugu dushaka kubishyira mu mavuriro y'akarere kuvuzi no kuvuga mu mavuriro ari hagati mu gihugu ivyo rero byarasaba ko uburyo buboneka n'abahinga bigisha abijejwe burero twabonye yuko uburyo bwabonetse umuntu bitangura rero batangura kwigisha abahinga bajya bapima hamwe n'abavura abagwayi hagati mu gihugu kugira ngo bikunde duheze twegereze abene gihugu uburyo bushobora kubapima no kubavura bitagoranye
kubijyanye n'ikibazo cy'ikoresho ko byo babikwiye narijya bagiye gukorera mu gihugu cyose umushikiranganje Tadendi Kumana yamenyesheje ko ikibazo cy'ibikoresho cyatorewe umuti
uburyo tuzokoresha mu bitaro turafise amamashini bita Genexpert ni 26 murumva yuko turazi intara zose zirafise icyo cyuma ni cyuma nyabwonko rero cyo twari tubuze yari nuvuga mu kirundi biragoye yari amakartushi ni kuvuga n'ubuhinga bushobora gukorana n'izo mashini zahora zidufasha gupima igitunu gupima ugera sida rero izo zarabonetse tudotera ku bitaro amalaboratwa ashika 26 hagati mu gihugu ivyigisho zabazobikora zizokogwa na INSP uhera mu ndwiza hanyuma amereactif bazokoresha yarashize
mu gihe mu gisagara cha Bujumbura hibonekeza abantu bigiza abaganga biyo ngwara bagakoresha imiti y'ikirundi abandi bakivura iwabo bakoresheje mwene iyo miti nyene muganga Ndikumana abasaba kwirinda kwivura nyabuna urwaya kitura ababigenewe
ikindi tumaze kubona hariho abantu bashaka kwikika inyuma y'ingwara bashanga bariko barahubisha abene gihugu bavuga bariho abusanga bariko badanza mikaratusa hana hariya bavuga ati ibi byatsi biravura twebwe ico tubona kandi bahantu babene igihugu nuko umuntu abonye ibyo myeso twavuze viza rero boja kwa muganga ivuriro ribegereye hakiri kare turaze rero ibiharo dufise ko 80-90% bakira tugasaba rero abene igihugu bijya vyija kwiyubikira cyangwa gufata ibindi tubahanura ko boja kwa muganga hakiri kare
mwamenya ko abantu 104 ari bamaze kwandura uwo mugera mu gihugu cy'u Burundi 75 barakize 28 baracari ko baravugwa nayo umwe akaba yaritavye imana nk'uko umushikiranganje Ndikumana yabishikirije yanamenyesheje ko mu gihe mu ntango iyo ngwara yavurirwa mu bitaro vya Clinique Prince Louis wa Gasore gusa ubu n'ibindi bitaro nka Hôpital Militaire Roi Khaled Bumerec na Polyclinique Centrale vyarahawe uburenganzira bwo kuvura ababituye bafise iyo ngwara Desire Tungimana Kigali ijwi rya Amerika
Desire Tungimana urakoze Leta y'u Rwanda iherutse gukomorera abifuza gusezerana imbere y'Imana ejo ku cyumweru abageni ba mbere bahawe iryo sezerano mu rusengero rw'abadivantiste b'umunsi wa 7 i Remera abageni bari banezerewe cyane nk'uko babibwiye ijwi rya Amerika dore ko ubukwe bwabo bwari bwarasubitswe kuva mu kwezi kwa gatatu inkuru ya mugenzi wacu asumutakaboye
Rusengero rw'abadivantiste b'umunsi wa 7 i Remera mu muhango wo gusezeranya nta baririmbyi bari bari mu rusengero nk'uko bisanzwe gusa hari umuntu umwe waherezaga abapasiteri mikoro ndetse agashyiramo n'uturirimbo ni umuhango wabaye hakurikijwe mabwiriza yose leta yashyizeho mu rwego rwo gukomeza kwirinda icyorezo cya COVID-19 yaba abageni ababaherekeje ndetse n'ababyeyi ku mpande zombi bose bagombaga kuba banditse ku rupapuro hakinjira uhamagawe utari kuri lista agasubira inyuma abashinzwe kwinjiza abantu bagombaga kureba ko abaherekeje abageni ndetse n'abageni ubwabo bambaye agapfukamunwa utagafite yahitaga yirukanwa abageni n'ababaherekeje bagombaga kubanza kwisiga umuti wabigenewe mbere yo kwinjira mu rusengero Pasteur Emmanuel Rugambwa uyobora itorero ry'abadivantiste w'umunsi wa 7 i Remera yabwira Ijwi rya Amerika ko batangiye kwakira abageni cyane cyane bahereye ku bari gusezerana mu kwezi kwa gatatu n'ukwa kane uyu muyobozi akemeza ko bagerageje kubahiriza ibyo leta yasabye byose
amabwiriza hari nuko abitabiriye umuhango batagomba kurenga abantu 30 ni nayo mpamvu twabasabye urutonde rw'abantu bazaza mu uruwi muhango turarufite nkuko murubona cya kabiri nuko bagomba kuza bose bambaye agapfukamunwa icya gatatu nuko bagomba kwicara mu nsengero bahanye umwanya wa 2 meters keretse nibura abageni bo birumvikana nta ugomba guhererekanya ibikoresho microphone zikoreshwa amafoto ntawemere kwegera indi keretse abageni ubwabo nibo begerana bagafatwa ifoto
kwikubitira basezeranye kuri iki cyumweru n'abari bafite ubukwe basubitse kubera icyorezo cya COVID-19 umugabo ati n'umunsi twari dutegereje igihe kinini
twari dufite ubukwe mu kwezi kwa gatatu tariki 22 bafunze nko mu kwa gatatu nyina nka 15 aho ngaho wewe twari tubitegereje tugize imana tubona habaye magahenge ko kuba twabikora
umurese busumura ikorera mu biwanyu kwakira abantu bashye
ya bemeye mu hoteli ntago ari mu mago
ntibyari bisanzwe kubona umugeni wambaye agapfukamunwa atagaragara ku munsi we w'ubukwe ariko uyu mugeni utifuje ko amazina yajya hagaragara yemeza ko ntacyo bimutwaye
ntacyo bitwaye kuba agapfukamunwa nubwirinzi ntacyo bidutwaye kinshimishije nuko nje gusezerana imbere y'Imana ibindi by'agapfukamunwa n'ubundi bwirinzi ntacyo byambangamiraho
kuva leta ikomoreye amatorero n'amadini kongera gusezeranya abageni imbere y'Imana haramwe mu matorero avuga ko bitaraborohera kongera gusezeranya kubera umuhango usanzwe uba mu matorero menshi no muri kiliziya gatulika wo kubanza kuranga abageni umuhango wo kuranga bifuza gushyingiranwa uko guhatanga umwirondoro w'abifuza kurushinga ndetse bagasaba bumvise ayo makuru kugira icyo bavuga kuri abo bageni ngo harebwe niba nta miziro bafite abayobora amatorero bakibaza uko bazabyifatamo mu gihe bitarashoboka ko zakiriza no mu matorero anyuranye abakristo bongera guhuriramo ari benshi ngo amateraniro abeho uko byari bisanzwe itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi mu Rwanda bo basobanura ko ibi bitababereye inzitizi kuko baranga abageni bifashishije ikoranabuhanga
ikindi kandi nubwo insengero zafunze abizera tudafite ahantu duhurira ariko dufite imbuga duhuriraho nk'abizera duhurira kuri za webex duhurira kuri za groupe whatsapp ikingenzi burya nuko tuba dufite ahantu duhana makuru ubu tugomba gukora mu buryo budasanzwe uko turi mu bidasanzwe nabo ngaho tugiye gushyingira twabashyize ku mbuga duhuriraho rwa Remera ndetse na Kigali Bayiringo Church aho abageni baturuka kandi abantu babonye ko bagombaga kurangwa inshuro ya gatatu iyo umushyize rero kuri groupe y'abizera iriho abizera 250 gashyiraho amafoto ye ndumva wagira icyo amuvugaho yakivuga
iyi gahunda ije nyuma yaho leta yasabye amatorero n'amadini akorera mu Rwanda gushyiraho uburyo bunoze bwo kwirinda icyorezo cya COVID-19 mbere y'uko insengero zongera gukomorerwa zikongera gukora Asumta Kaboye Ijwi rya Amerika I Kigali
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tugeze kuri wa mwanya dusangira kimwe mu bintu byaranze itariki ya 22 y'ukwezi kwa gatandatu nk'uyu munsi mu mateka habayeho turabigezwaho na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana
ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1961 wari perezida wa Katanga Moise Tshombe wari ufungishije ijisho yashubijwe uburenganzira bwe maze mu kiganiro kigenewe abanyamakuru cyabaye kuri uwo munsi atangaza ko we na General Mobutu Sese Seko wari umukuru w'ingabo za Congo bageze ku masezerano ateganya ko abadepite mu ishyaka ye konakate bazoherezwa mu mujyi wa Lovanium nubwo bwose yari amaze kurikurwa yanze kuva kwizima nyuma y'amezi atandatu atangiza intambara yo guharanira ubwigenge bw'intara ya Katanga nibutse ko igihe Kongo yabonaga ubwigenge ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka w'1966 intara ya Katanga yari ifite ubutegetsi yigengaho Moise Tshombe akaba ariwe wahise ayibera president ubwo bwigenge Moise Tshombe yaharaniraga bwari bushyigikiwe n'abimukira b'abazungu bari babifitemo inyungu kuko bari gukomeza gucukura amabuye y'agaciro Moise Tshombe kandi yari ashyigikiwe n'ibihugu by'Uburayi ndetse na Amerika ariko ingabo za Tshombe zimaze kwica Patrice Lumumba wari minisitiri w'intebe mu kwezi kwa mbere umwaka w'1961 leta zunze ubumwe za Amerika zahise zihagarika kumushyigikira bityo mu mwaka w'1962 mu kwezi kwa 12 umuryango w'abibumbye wohereza ingabo muri Katanga nyuma y'ukwezi umwe mu rwa mukuru wa Katanga Elizabeth Vide wigaruriwe n'ingabo za leta ya Congo hamwe n'ingabo za Loni Moise Tshombe ahita ahungira muri Rhodesia yaje kwitwa Zimbabwe aho yavuye agana mu gihugu cya Espagne umugambi w'ubwigenge bw'intara ya Katanga uhiturangira
Venuste Nshimiyimana niwe utugeje ku musozo w'amakuru twari twabateguriye kuri iyi saha. Turamushimiye. Ndabashimiye cyane namwe nshuti banywanye mwarimu duteze amatwi. Makubere Yabaro niwe wadufashije kwegeranya ibiganiro kuri mikorere Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza amahoro n'amahirwe aho muri hose. Mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Mwibagirwe no kurikira ibindi biganiro bya radio yanyu.